Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Turiko musu wa mbere gerekezo rya munani kigera mu mwaka w'2025 ucuti namwe wagenzi mwashimiye gukurikiza radio Nzamba gatekawe ndabaye mwiriwe ndabahana ikaze muri makuru twabateguriye ari nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umwe mu basirikare b'Abarundi barungitswe mu ntambara mu buseruko bwa Congo guhangana n'umuhari M23 babonetse batahukanywe n'imiduga ya gisirikare kuva kuri uyu wa mbere. Abo bakaba bakurikiye abandi bari batanguye kwinjira kuri uyu w'Imana baje n'amaguru bavanze n'abanyagihugu bahunze. Ishirahamwe ya Jenoside kiri Musore yahagaritswe umutima n'umugambi wo kubaka ikibuga mpuzamakungu cy'indege Bugendana ahambwe Abatutsi bashika hafi 650 bishwe bunyamaswa mu mwaka w'1996. Nuno munsi hakibarizwa ikambi y'abateshejwe izabo. Iyo shirahamwe ribona ko hagamijwe kuzimanganya ibimenyetso by'ihonyabwoko. Urunani rw'amasendika y'abigisha n'abakora mu gisata cy'indero FENASEB ruriyamiriza amabi akoregwa abigisha yabaye akayobera abahinga agizwe n'ihohoterwa no gusinzikarizwa ubuzima. Urwo runani rukababazwa n'uko abakoze ayo mabi badakurikiranwa. Amakuru twabateguriye saa gusa mu kanya amakuru mw'idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Dasuwe kwa hikaze murano makuru tukida duhire mwiyabugwa mumu tekano intambara zimaze iminsi mu buseruko bwa Congo ziguma zegera igisagara cha Uvira kiri ku rubibo rw'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bavugwa mu bahasiga ubuzima hamwe n'abahakomerekera hagati aho ubwo bani bwishi mu Burundi na cyane cyane mu ntara ya Gusa ya Bujumbura. Ni mu gihe kandi hatanguye kwibonekeza n'umurindi w'abahungira mu Burundi benshi bavanzemo nawo mu nzego z'umutekano. Ni nkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Intambara zimaze iminsi zasuye gusutama mu buseruko bwa Congo ziriko ziregera cyane igisagara cya Uvira kiri ku rubibe rw'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bagiye gufasha kugwanya umuhari M23 bari kumwe n'igisirikare cya Congo FARDC wazalendo na FDLR bagoma bakwa ibirindiro n'umuhari M23. Muri kino gihe umuhari M23 uvuga ko ugeze mu bice bya Sange Mutarure na Ruberizi. Amasanamu aca ku mbuga hwaniro yerekana abasirikare b'u Burundi hari abavugwa ko bafashwe n'umuhari M23 abandi baboneka ko basiga ubuzima muri izo ntambara. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu b'intara ya Bujumbura cyane cyane mu makomine ya Cibitoke Gihanga na Mutimbuzi baguma bumva ibikoho byasirana bakongera bakabona abanyagihugu bahunga barimwo abafite ibigwanisho barimwo abasirikare ba Congo abasirikare b'u Burundi hamwe n'imigwi ya Wazalendo na FDLR. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere habonetse abasirikare bambaye umwambaro wa FRDC mu ikambi bita police militaire i Bujumbura. Umwe mu basirikare yaduhaye amakuru akavuga ko bitari birekuriwe kwegera aho abasirikare bari akavuga ko agereranije boba bari hagati ya 300 na 500. Inyuma y'umutaga kuri uyu wa mbere abasirikare benshi mu Burundi babonetse ku mbibe z'u Burundi bava muri Congo bamwe baboneka nk'abarushe cyane. Hari amakuru ataremezwa n'igisirikare cy'u Burundi avuga ko bariko barakura meza muri ico gihugu ca Congo mu ntambara bari bamazemo imyaka irenga ibiri, ariko bikaba bigoye kumenya ingene abari barungiswe mu bice bya kure y'urubibe bazoheza bagatahukanwa. Mu ijambo ryashikirijwe ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere n'umukuru w'igihugu ca Congo Felice Tshisekedi imbere y'abategetsi batandukanye bico gihugu Kinshasa, yamenyesheje ko zimwe mu ngingo zigiye gufatwa kugira ngo akarere k'ubuseruko bwa Congo karonke amahoro ari uko imigwi yose igwana y'abanyamahanga ikura karenge muri ico gihugu, baba abaje bahamagawe canke abaje mu kinyegero.
Bumfisi Niyongere tugukengurukire ku no wa gatatu w'inondwi y'igenekezo rya 10 Kigarama. Ikigo kijejwe ingendo zo mu kirere kirategekanya kwishikira Bugendana mu ntumbero yo guhimiriza abajeje intwaro n'abanyagihugu ku byerekeye umugambi wo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamakungu ngahe Bugendana. Ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko ya Jenoside kirimo so rifite amakenga ku uwo mugambi ugamije kuzura Abatutsi bashika hafi amajana 650 bishwe bunyamaswa bagahanga ngaho nyine bugendana mu ikambi batesheje bizabo mu mwaka w'1996 gishira hamwe ribona ko kuba ari ugushaka kuzimanganya ibyemezo by'uko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ico gihe rigasaba leta y'u Burundi kurondera ikindi kibanza yo kubakamwo ico kibuga c'indege kugira nibivyure akandi gahinda kubahaburiye ababo n'izindi zankano hagati y'abarundi. Tegera matwi Terence Mushano icegera curunguye ishiramwe ase genocide cirimoso
bira umunsi haje sentare mpuza makungu ije gutohoza iho nyabwoko yakurewe ibuge abatutsi y'ubugendana hazobura ivyemezo duhora tubona mu bindi bihugu byabaye mu iho nyabwoko naho bari barubatse inyubakwa zikomeye bagaca bahicira abantu izo nyubakwa zica zihinduka ivyibutso hajya rero ho hatanico harubakwa bo hareka kujya ahubwo bakashariza ikaba intatemwa y'abakorewe iho nyabwoko ry'abatutsi bibugendana abatarabona ingene bigenda baratira.
Mbere yo kubandanya n'amakuru twabateguriye dutege amatwi kano kamo kumuhari n'amahoro w'abakenyezi n'abigeme.
Isekeza y'imisi 16 yo kwiyamiriza ihohoterwa rifatiye ku gitsina ni akaryo keza ko kwibaza jewe nk'umugabo ni iyihe ntererano yaje. Icyo kibazo cyari gikwiye kuturaza ishinga twese atari gusa ko uwahohotewe yoba ari mushikawe, yoba ari umugore wawe, cyanke yoba ari umukobwa wawe, ahubwo na cyane cyane ko uwo yahohotewe ari ikiremwa muntu.
Tubandaye n'amakuru twabateguriye runarigo ba sendika y'abigisha n'abakora mu gisata cy'indero FENASEB ruriyamiriza amabakoregwa abigisha yabayakayo yobera abahinga ibyo bishikizwa na Antoine Manuma arongoye igoro nani aho atanga karoro ka hafi kubigisha babiri umwe muri komine Gitega wundi muri komine Rumonge. Antoine Manuma asaba ko bakora ayo mabi bohanwa hakurikijwe amategeko. Tumutega amatwi.
Amabakoregwa abigisha ariko araranda gataka murindi kudasanzwe aho twovuga nk'ihohoterwa ryakorewe umwigisha Hakizimana Janine Swavis yigisha ku ishure ishingiro ryitwa Janja rikaba ryakozwe n'abanyeshuri bo ku ishure ishingiro ryitiriwe Umweranda Maria Asumta y'Imumuri aho yari yarungitswe guhagararira ikibazo kiriko kirakogwa ku rwego rwa zone. Ayo mashure uko ari abiri akaba asa nayegeranye mbere akaba ari yose muri komine Gitega. Uwo mwigisha akaba yarakomerekejwe na telefone yiwe irononekara. Umwigisha azwi ku izina rya Nduwimana Yvette yitanga ku bushake bwiwe ku ishure nshingiro rya Rutumo muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga yarategerewe n'abagizi ba nabi mu masaha y'umugoroba ariko arataha. Siko gukorerwa amaba atandukanye arasinzikarizwa ubuzima gushika naho yinjira ibitaro. Turiyamirije twivuye inyuma ako kabi kabishe abigisha bariko barakorerwa tugasaba ababijejwe bo mu gisata cy'indero n'ubutungane gukora ibishoboka byose kugire abagiriwe n'ibyaha bahanwe hisunzwe amategeko. Abakorewe amabi nabo baronswe ubuvuzi kuri gusa kanatsinda badize imirimo y'igihugu.
Antoine Manuma havuga ku gituma ayo mabi abandanya yiyongera bivanini ku mico n'imigenzo benindero bitera bitituka hadasizwe inyuma abajeje intwaro n'abanyepolitike badaha agaciro abigisha n'ubunyene. Tumutega amatwi.
Tuhereye kugwaruka dusanga imico n'imigenzo hamwe n'indero runtu bitera bitituka gushika naho ataco rucibanga. Twagomba kugwibutsa kumwigisha ari igiti kiturigwa asubirira ababyeyi igihe cyose ruri ku ishure kandi ko ari isoko ry'ibyiza barindiriye muri kazoza. Ubumenyi n'ubushobozi buzobatuma babaho muri kazoza babwiteze kumwigisha. Muri kino gihe ababyeyi benshi basa n'abatanze imihoho mu ndero y'urwaruka ariko bamenye ko indero yo kuziko ari umushinge w'inyifato y'abana n'igihe bazogera mu bigero. Abana bategerezwa kwigishwa kubaha bakiri bato. Mu mashure amwe harangwa no kudahana abaregwa bakagira amakosa abarongo ya mashure n'abigisha bakabifata minenegwe nivyo biheza bikavyara karambaraye bikabagaruka umwana akosheje nahanugwe vyase ahanwe agira icatinya hari abategetsi benshi mu ntwaro canke muri politiki bihaye gutesha agaciro abigisha canke ivyo bakora bakibagira ko baciye imbere ya mwigisha kugire babe icyo bari muri kino gihe bariyebagiza kandi ko abasubirizi babo bazova muri ubwo rwaruka rukeneye kwigishwa rukaronka ubumenyi n'ubushobozi bukwiye bahindura ingendo bashigikira umwigisha kuko ariwe nkomoko y'indero n'inyigisho nziza urwaruka rukeneye kugira ejo haza igihugu kizokwamane iteka kuko kizoba gifise abagabo n'abakenyezi bashoboye kugitunganya.
Nunga duce dusozera makuru tuko turashikiriza kuno wa mbere kashimire mwebwe mwese mwaduteza biri nshimire na bagenzi banje bafashije kuyegeranya ndabipfuriza kuranirwa muri hose naho ubutaha.